Iyi mumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Miliwene zanchuti, muteza matuku wigane vizi Ijwi rya Amerika risamire ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi igenekerezo rya 24 ukwezi kwa gatanu muri 2017 minisi ya 18 muri kumwe na Joe Diane nyine nahazwe.
Bambere nahora ntonda kwishyura nkafatikaye nk'abandi mugane ubu usigaye ntonda kwisuka yo guhera ku wa mbere gushika kwa gatanu hamwe na kwa gatatu nk'abandi ni isoko canke abandi gukora.
Uno mwe mu banyeshuri mu ntara ya Cankuzo mu Burundi ayowe kibazo ca leta co mu gice ca mbere c'amashuri nshingiro avuga ingene ubuzima bwahindutse nyuma yaho ayoberewe. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu. Hagataho turi kwa gatatu tubafitiye ikiganiro c'amagara y'abantu uno munsi tubabwira ivyerekeye ibiturika. Ariko imbere y'ivyo byose nemeye n'ibindi ndabafitiye mbanze ndabwire muri make kwa bimukira bagera ku 200 bagizwa hanini n'abanyeri Liberia aribo baguye mu ibahari ya Mediterranee mu gatondo kuno wa gatatu igihe bariko bagerageza gushika ku butaka bw'igihugu c'u Butaliyano. 20 bagwiriyemwo abana muri abo 200 bakaba bamaze kwitaba Imana nk'uko vyemejwe n'umwe mu bajejwe gucungera inkengera z'ibahari Mediterranee. Abagwanyi umuhari Al-Shabaab baraye bakoze ibitero mu bisagara 14 biri mu bumanuko bwa Somalia mu ntumbero yo kudurumbanya ibikorwa abasirikare ba leta bariko barategura byo gutera abo bagwanyi. Ivyo bitero vyabire mu bisagara biri ku birometero 50 uva ku mugwa mukuru wa Somalia i Mogadishu. Ibrahim Aden Nadja buramatari w'intara ya Lower Shabelle yatangaje ko abagwanyi bagiye batwaye abantu bashika kuri 25 bagizwe ahanini n'ugwaruka bongera abatujya n'amazu atari make. Sharifa Hassan Sheikh Aden adeje intwaro mu manuko bushira ubuseruko yarungikiye urwandiko leta hamwe n'ishyirahamwe ry'umwe bwa Afrika asaba ko bufata ingingo zo gukingira abanyagihugu basanzwe bari muri kino gihe bageramiwe n'uruzuba. Ni mu gihe hari kindi gitero cabereye mu ntara ya Puntland kuri no wa kabiri gikozwe n'umukamikaze gihitana abantu batatu congera gikomeretsa abandi batanu. Ico gitero kikaba cari caje kigana ikirindiro ca polisi inyuma yaho bari bavuye mu gisabisho. Abategetsi b'ibihugu vya Sudani y'umanuko batangaje ko abategetsi muri antunga b'igihugu ca Sudani y'umanuko batangaje ko imipaka ico gihugu gihana na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabaye irugagwa mu ntumbero yo kwirinda ikiza ca Ebola cica catangajwe n'ishami ry'ishamwe mpuzamakungu ONU. OMS araheze indwi zibiri ni mu gihe OMS imaze gutangaza ko abantu bane bahitanywe na Ebola muri Kongo. Lino Utu icegera ca buramatari wa leta ya Tambura muri Sudani y'umanuko yatangaje ko bahagaritse uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu ku mupaka wa Ezo gushika aho hazosohoka irindi tegeko. Hutu yavuze ko ako karere karangurirwamo ibikorwa bitari bike kandi ko abantu baho bafitaniye imigenderanire ikomeye y'urudandaza. Utu yatangaje kandi ko abakozi b'amashirahamwe mpuzamakungu harimo nabo muri OMS ubu bari mu gikorwa cyo guhimiriza abanyagihugu kujanye no kubigisha uburyo iyo ndwara irara mu bantu. Inshuti z'Ijwi rya Amerika muri komera twumva ku FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 ntimba muri ku butaka bw'u Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mwe mutumva muri mu Rwanda mutwumva ku FM 104 n'ibice 3 kandi turabahaye ikazi. Mushobora kumva ibiganiro byacu muce ku rubuga rwa internet kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com na ku rubuga rwa Facebook amafoto cyo kimwe n'ama video y'inkuru twabateguriye mubibona kuri VOA radio yacu.
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba n'ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
nongere ngire miriwe kiganiro cacu tugere mu buseruko bw'igihugu cyo Burundi neza na neza mu ntara ya Ruyigi tubabwira ko abanyagihugu baba mu kigwati c'amahoro c'inyakiga kiri muri commune Butaganzwa intara ya Ruyigi bavuga ko bafise ikibazo gikomeye cyo gushobora kwivuza ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru wacu Fidel d'Antoine Savimana ariko arakurikirana ino nkuru mwiriwe Fidel
Miriwe neza Diane
uko kudashobora kwivuza kwa abanyagihugu kuva kuki
uko kudashobora kwivuza kwavuye ku gakarata bahora baronswa n'ubushikiranganji bujeje gufatana mu nda mu Burundi aho gakarata rero kahora kabafasha kwivuza ataburyo batanze ku mavuriro yose yegamiye leta ariko ku gakarata rero kuva mu kwezi kw'icumi kumwaka uheze nikagikora karataye igihe ari nacyo rero catumye ubuye mu gihe malaria ari nyinshi baciye baguma bagwara bakavuga ko rero ako gakarata katasubiye kuboneka amagara yabo azoguma sinzikara cane cane ay'abana narijya muri ico kigwati ahanini kibamwe abantu bavyaye ariko badase base bashobora gufasha kurera abo bana ugasanga n'abakenyezi ahanini bibako mu kubacira ingero no kubavuza ivyo rero bigatuma ubuzima ubusa n'ubugorana muri ico kigwati
Fidel uravuze ko ari umwanya munini uheze karaheze mu bushikiranganji bujejwe amagara y'abantu mu Burundi hari insiguro batanga igituma abanyagihugu badashobora kuronswa utundi dukarata dushasha ngo bandanye bivuza
twabadige Felix Ngendabanyikwa umunyamabanga ntegayezwa mu bushikiranganji bujejwe gufatana mu nda atubarira yuko kugira ngo amahera ariha ubwo bukarata aboneke bifata inzira nyinshi kuko birinda guca mu bushikiranganji bw'igihega ca leta bikazunguruka bakaraba bagatangwa amasoko atandukanye ivyo vyose rero ngo bifata inzira ndende ari naco gituma ngo habaye uko guteba ariko akavuga yuko bariko baravyirukamo kugira ngo iyo karata iboneke nico kimwe n'ifungurwa bahora bahabwa nazo nyene izanyuma bazironse mu kwezi kw'icenda kumwaka uheze urumva inzara rero ifatanye n'izo ngwara bavuga ko bariko barahagorerwa ariko umunyamabanga ntayigahezwa nyene yatubariye ko ivyo vyinjya vyo bigire bive mu nzira hari habaye ingorane y'igitoro ariko ubu ngo ziri mu nzira umwanya n'umwanya zirashobora kubashikira
tugume kuri ivyo vy'agakarata gusa sabo banyagihugu bo mico kigwati begwana ko ariko n'abanyagihugu muri rusangi bandi karabaraba hari kiringo coco bo babatanze kugira ngo ico kibazo kibe cakemuwe
ico kiringo ntiyakivuze neza ariko yavuze ko biriko birafata inzira zose bishobora gufata yuko umwanya n'umwanya ico kibazo kizova mu nda
hari umuti wifata kibanza batanga
umuti wifata kibanza nuko umunyamabanga ntayigayezwa amenyesha yuko amavuriro ya leta ashobora kubarakira abo bagwayi akabapfufahariza ndetse n'urongo ico kigwati yemeje yuko hari gihe babitura bakabaha imiti ariko imiti isanzwe cyane imwe idashobora kubafasha ikintu kinini ari nk'ivyo gupfufahaza ahandi naho bakabavura ku ideni ariko bakavuga ko naho bariko bariyandikisha ku madeni batabona neza aho bazokura aho bazoriha ayo madeni kuko ari bantu nikora
ikigwati c'inyakiga ahanini kibamwo bandi
ikigwati c'inyakigwa cinjiwe cyese mu mwaka w'2008 cubatswe na leta y'u Burundi ifatanije n'ishyirahamwe ryita impunzi hase cari kigenewe kwakira abarundi bahungutse bava mu bihugu byo hanze n'abarundi bahungiye hagati mu gihugu bimwe bita abadeplase mu ntumbero kugira ngo banywane ntibasubire gucanamo
urakoze cyane gose Fidel d'Antoine Nsabimana kuri iryo donido uduciriye ku mayange ariko turaza kongera tugukenere handi hato makuru yacu ari imbere kugira ngo ushobore kutubwira izinshi kuri ino nkuru dusubire mu buseruko bw'igihugu cyo Burundi ndababwira inkuru nari naciye ku mayange nkitangura abanyeshuri bagera ku 1,300 mu ntara ya Cankuzo bayobe ikibazo ca leta cyo mu gice ca mbere c'amashuri nshingiro basaba kuronswa inyigisho zihagije imbere yo gusubira kwigerageza ubwa kabiri mu kibazo kibaha uburenganzira bwo kubandanya igice ca kabiri c'amashuri nshingiro gitegekanije gukogwa mu kwezi kwa gatandatu kuno mwaka Aha ni mu gihe bashe muri bo batanguye kwibagira ibijanye n'ivyigwa vyo mu ishure. Umunyamakuru wacu Haisa Lilian ina mahoro adufitiye vyinshi ku ino nkuru.
Zimwe mu mvo abo banyeshure bavuga zibatuma gusaba ko boronswa inyigisho imbere yo gukora ikibazo kizobaha uburenganzira bwo kubandanya igice cya kabiri cy'amashure shingiro no ku mwaka hafurenga bamaze bicaye muhira watumye n'ubumenyi bari bafise busubira inyuma. Bamwe mu banyeshure bayaze n'ijwi rya Amerika bati twasubiye kwisuka
bwa mbere nahora ntonda kwishyura nkafatikaye nk'abandi mugana ubu usigaye ntonda kwisuka yo guhera ku wa mbere gushika ku wa gatanu hamwe hamwe ku wa gatatu nk'abandi ni isoko cyangwa abandi gukora
no mu gukora ibibazo no kubanza kuba warabiteguye ukamanza ukiyumviriza umutwe ugakora amagizerisis ukabona ibyo shobora n'ibyo udashoboye urinze umara uhebye ishure hafi umwaka ibyo shobora warabyibagiye uri mu bindi biharuro by'iwawe izo nyine cubihebera hiyo nyine ubu nyine ibirenga handi umutayisife
mugiye ku banyeshure barenga 1,300 bayobewe abagera ku 800 gusa aribo biyandikishije kugira bazosubire kwigerageza bamwe bubegwa n'ico kibazo bemeza ko bacibwe intege n'ikibano Dohine Ndayishimiye yenda niwe mu mwaka uheze ahanura naho biruko bagenzi biwe gukomera kwibanga naho bitoroshe
abavyeyi banje birashobora gushika bakavuga ati iyo nza kumenya ko bizokunanira ntibaragiye no mu wind uba waciye uhereza mu wa gatanu cyangwa mu wa kane ukamenya gusoma no kwandika byonyine baca numva nyene ngomba no kureba nkaca mva mvuga ati reka mwihangane nta kundi sije jenye ndatanda byuka saa 9 nkika birashika bimwe nkazibuka ibindi navyo nkazibagira njye mbona ubwa mbere nigira hamwe n'abandi ariho mengo nyene zaragenda neza bukebu mugane bukubera nigisha nje nyene bora mengo nyene si cyane gose nkaba mbona ubuzima nabambaye mumba no mengo nyene byonyorohera gusubira kwishyura kuko kwiki gihe tugeze ko utize n'ikibazo.
Mu gihe ubuyobozi bw'indero muri no ntara ya Cankuzo bumenyesha ko abanyeshure bayobewe ataburenganzira bafise bwo gutonda ku ishure ngo baje kwiyibutsa ivyigwa mu ntumbero kwitegurira ikindi kibazo ca leta kibaha amahigwe yo gusubiramwo abavyeyi bo basaba leta y'u Burundi gufata iki kibazo mu minwe.
Urabona ko umwana atashe ashika soma ikaye kandi ategeza ja ku ishure ivyo byose birababaje uravuye kuyereya agashika asoma ikaye kukurambirwa kubera bayiriwe muhira agasomika kayenyene dutaka leta yuko yobaho umwanya wo kugira baronke akanya nako ko kujya mu myimenyerezo nk'abandi bantu kugira barabe yuko bazoshobora gukoresha kibazo bakakimenya kuburyo nabo batiga nabo bashobore kumenya nk'abandi birababaje nk'ubu abana bayobewe biga ubuhoho batiga urumva bizunyuka no kuraba yuko rero leta yobaho akanya kugira ngo bimenyereze hamwe n'abandi bana barabe ko bogitora ico kibazo.
Umuhanuzi wa mustaneri wa komine Cankuzo ajejwe intwaro n'imibano Pasteur Niyonzima na kana kumwanya munini abo banyeshure bamaze muhira batariko bariga uri kutuma badehukigwa yamara abanyeshure ngo boraba ntihagire ibindi bikorwa bibasamaza ngo bahave bayobega ubugira kabiri nayo kubahisemo kudasubira kwipima borondera ibindi bikorwa bibungura ubwenge.
Mu bisanzwe twebwe isi gushira imbere imyuga kuko no ku rwego rw'igihugu baratubwiye yuko icyo gisata cy'imyuga itaritegurirwa neza mugabo ahiri abo banyeshure baraza bakabakira bakajya muri iyo myuga ariko twebwe icyo dushira imbere nuko bosubira bakipima kugira ngo arabe kwegira amahirwe ubugira kandi agashobora gutora icyo kibazo kugira ngo abandaye hanyuma uwo bizaba byose rwose ereza tukaraba yuko yoheza akaja muri iyo myuga ko twebwe n'ikigo turiko turubaka muri zone ya Minyare kizorangurirwamo icyo gikorwa cyo kwigisha imyuga ntibarashobora gutangura kugira ngo bige.
Twibutse ko ku rwego rw'igihugu amanota yafatiwe ko mu kibazo cyo mu mwaka uheze ari 91 ku manota 200. Ikindi ni uko mu makomine nka yose agize ino ntara ya Cankuzo ibikorwa byo kubaka amashuri y'imyuga bigeze kure. Ayo mashure ahanini akazobagenewe kwakira abazoba bayobewe Burundi ikibazo cya leta cy'igice cya mbere y'amashuri shingiro mu buseruko bw'u Burundi mu ntara ya Cankuzo. Haisa Lilian ina mahoro ijwi rya Amerika.
Urakoze Raisa tuvengaho mu Cankuzo dukubitire gatonya Arusha mu gihugu cya Tanzania hayi na mashinga amateka y'umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko igeze ku munsi wayo ugira kabiri yiga amafaranga w'umuryango uzokoresha mu mwaka uza. Ico gikorwa rero kikazomara indwi zibiri. Ibikorwa vy'uno munsi biza gutangura mu isaha imwe ariko ejo mu vy'abashinga amateka bagarutse ko harimo gusaba ko ukuntu amafaranga yakoresheje umwaka uhera bikurikiranwa. Pierre Claver Niyonkuru n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Arusha.
Inama nshinga mateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ibona ko bibabaje kubona itanguye kwiga integuro y'amafaranga uwo muryango uzokoresha ku mwaka uza kandi n'uwo mwaka ibihugu bitaraheza kuriha intererano yavyo. Honorable Martin Duwimana ari mu mugwi w'abashinga mateka bajeje kwiga iyo integuro avuga ko atansiguro bifise.
Nta siguro dufise, ico tuzi nuko muri uyu mwaka turangije twagize ingorane komeye kubera yuko uburyo bwari bwategekanijwe ko buva mu bihugu bigize uno muryango wa Afrika y'ubuseruko ari bimwe muri byo byagoye uriha amafaranga gutanga amafaranga byiyemeje gutanga bituma rero ibikorwa bimwe bimwe bihagarara twarabivuze kenshi ni kibazo gikomeye cyane.
Mu bihugu bitano Uganda buza mu kibanza ca mbere nibwo bwatanze menshi ibice bigira ku 91% kw'ijana vy'amadorari arenga gato imiliyoni 8 igihugu kimwe kimwe kibyirizwa gutanga. Hakurikira igihugu ca Kenya catanze ibice bigira kuri 52% kw'ijana, ubwo ya gatatu haza Uganda n'ibice 48% kw'ijana, hanyuma igihugu ca Tanzania kimaze gutanga ibice 30% kw'ijana. Uburundi nta na 10 bwatanze uno mwaka, buracafise kandi n'ibirarane byo ku mwaka wahera ideni rikarenga imiliyoni 9 z'amadolari ya Amerika na yarenga gato imiliyari 23 y'amarundi. Mu kwezi guheze wari umushikiranganji ajejwe yinjira ry'u Burundi mu muryango wa Afrika y'ubuseruko Lewantine Nzeyimana imbere yuko asubirizwa yari yatanze siguro z'ivyo birarane.
Ku Burundi rero kubera muri azi zose tutangura umwaka w'amafaranga mu kwa mbere, nk'ubunye turi muri semestre ya mbere mugabo ubo bari muri trimestre ya nyuma, turatandukanye dutanga ingene bigenda ku mwaka w'amafaranga wacu ingene bigenda mugabo twamye dutanga gutya nyine nta kibazo. Yesi no vyitse ko ari birara ni kurusha abandi, ahubwo ni declaration y'imyaka y'amafaranga turize ko bizova mu vuba kubera turafite ishaka tubibaza yuko bizova mu vuba.
Inama nshinga mateka yashikirije nico yise impanuka zashikiye amafaranga make yaramaze gutangwa n'ibihugu bitandukanye. Muri izo mpanuka harimo ikoreshwa nabi hamenyesesagugwa ryayo, zatumye abashinga mateka batuma ubutwari iyo nama nshinga mateka kubwira inama y'abashikiranganji yerekane icegeranyo c'ingene ayo mahera yakoreshejwe ku mwaka uri kurahera imbere y'uko atogwa ayandi.
Kibazo cari cabajije ukwari kumenya neza aho iyo dosiye y'ukuraba ingene amafaranga canke uburyo bwakoreshejwe muri uyu mwaka canke mu myaka iheze aho bagejeje kuciga abashikiranganji bo twayibajije, kandi tubasaba yuko bobinyarutsa kuko ni ibintu by'inkora mutima, kuko turazi yuko nabo nyene babibonye bagaca bashiraho umugwi wo vyiga, turazi yuko umugwi washizeho wagize icegeranyo, twariko rero tusaba yuko ico cegeranyo co kwigwa n'ingoga kugira ngo mu minsi ya vuba imbere yuko aya mahinga abiri arangira tuba twarunse inyishu, turavyizeye ko bizokunda.
Abashinga mateka bafise ikiringo c'indwi zibiri kugira ngo babe batoye iyo nteguro y'amafaranga azokoreshwa kuva mu kwezi kuruza kwa gatandatu gushika nk'ico gihe mu mwaka uza w'ibihumbi 2018. Niyo nama ya nyuma bagize kuko bazorangiza ikiringo cabo mu ntango z'ukwezi kuruza kwa gatandatu, hakaza abandi bamaze mbere no gutogwa mu bihugu bitandukanye bigize uwo muryango. Pye Clavin Inkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'izuru rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Ntuye muri Leta ya Colorado, Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
uno musi mu kiganiro muri isanga rero tukabatumira kuza gushobora kumviriza ico bamwe nabandi bagona ku mugambi wo gutandukanya imvyaro ni mu gihe haba mu Rutana mu ntara ya Rutana mu Burundi canke babavyeyi bahungiye mu ikambi ya Rusenda muri Kongo bompi bavuga ko uyo mugambi ari benshi batawerekwa. Ijwi rya Amerika ni ka kanya rero kamagara y'abantu uno munsi tuza kubabwira ku ngwara y'ibihara, ariko imbere yuko duhe ijambo muganga kugira ngo atubwire uko ifata tubanze tubumvishe abavyeyi bo muri commune ya Mubimbi turi muri Bujumbura rural bavuga ko iyo ngwara isonze cane abana babo, akenshi muri bo bakavuga yuko batazi ningene boyikingira kugira ngo abana bashobore kumererwa neza.
Hariya ingwara zikunda gufatira mu maguru kwijisha gikirenge kibituri karumba hakaza ragahere gato gato kakaca rero kagwira kakabi gikomere guhera ku bana bafite 11 kuduga gushika kuri 15 umva birandagata muri benshi twaciye dushima kuza turabijana kwa muganga kugira turabe ko hari ico bodufasha
gaha aye baca baza bakabavura ngaha kwa muganga barahutura hama bagaheza bagashira ku muti bagashira ko ipasma kugira ntihagire umucafu ujaye
ana bakiri bato bato birabarembeje kubera iyo bafashe ntibiki turafise umwana muhira ngamujeye kwa muganga baramuhimiti iranga mugabo nagiye kuri buriro giye fo nyine Bujumbura baramimiti abaganga boye byofuma karonda kam aho kokize kaca kabyuwa we tuvuga ati inyambaro muhero wateye bironda gusa byo bana
genda fise umwana namutwaye muri saro nafashe ugwembe ndamumwa mutwe wose waravyimbye ucika inyama gusa ucika ibisebe naciye nirukanga ku ivuriro nyegereye imageyo baramuvura ubarekara atora mitende ariko ahico gihere kimenekeye haca havyimbikindi sinzi ko mwebwe rero mwoba mudushikira imbere mwo turondera nk'umuti wogwanye ngwara abana bacu bakagira amagara meza ariko twibaza ko ari ingwara yagateye kuko ntavyo nari bwagwaze mwo mubano munane nzaye.
Nuko rero ijwi rya Amerika rifatiye kuri utwo tubazo dutandukanye tw'abanyagihugu b'imubimbi twaregereye muganga Vianney Ndayishimiye yarongoye intara y'ubuvuzi ya Bujumbura gutyo bagirana ikiganiro na mugenzi wacu Diane Ndonse aho yamubwiye byinshi kuri iyo ngwara y'ibiturika harimo n'ingene abavyeyi boyirinda. Reka turatega amatwi.
Abavyeyi bo muri zone na komine Mubimbi bayaze n'ijwi rya Amerika bavuga ko batangura kubona agaherere ku mubiri mu nyuma kakazamwe amashira maze igikomere kikaba kinini gushikaho umwana aremba akanarurumba. Babandanye bavuga ko ibyo biturika bikunze kwibonekeza mu mutwe hamwe no kujisho gikirenge. Kuri ibi muganga Vianney Ndayishimiye arongoye intara y'ubuvuzi ya Bujumbura avuga ko iyo ngwara itari muri iyo komine gusa aranasigura ikitera.
Hariho imigera y'indwara twita ama bakteri staphylococcus cyane cyane n'ama streptococcus birashobora kuva kandi ku migera y'indwara no kwita ama champignon no vuga biza nka kujya ku rubandu bigaheza bigafata urukoba indani bigatuma rimwe na rimwe hajamo n'amazi bashavye tubitirika byose mugabo kwa muganga tarashobora kubitandukanya. Umuntu agiye kwa muganga barashobora kumusobanurira bati ibi byavuye kuri iki n'iki n'iki ico twakora n'iki n'iki n'iki.
Muri rusangi igihe umuntu atitayeho kwa magira isuku y'umubiri muganga Vianney Ndayishimiye avuga ko ariho ishobora guca yinjira ivuye ku ruhu ikinjira indani mu mubiri ikamugirira nabi. Isuku rike ryo ku mubiri ni nayo nsiguro yuko ikunze gufata abana cyane kuruta abakuze. Byongeye uruhu rw'abana rusanzwe rufise ubukomezi buke bwo kwigwanira ari nacyo gituma muganga Vianney ahanura abavyeyi kwitwararika kugirira isuku abana babo. Aha kandi aravuga n'ibyo bakwiye kubarinda biciye mu byo babasiga.
No gushobora gusanga umwana ari ku miti abavyeyi batazi cyane cyane ibyo bashira ku ruhu, hari imiti bija ku ruhu mugabo ugasangiragabanya ukwigwanira ku ruhu. Hari imiti bita amakortikoide ugasanga umuntu ari kasiga amavuta umwana atazi arimo ico bita amakortikoide uruhu nago rugaca rutakaza bwa buryo bwo kwigwanira yamigera yari sanga tashiro yononye ku rukoba igashinjira mu rukoba igashitera ibyo biturika tuvuze akaza kajamo amashira.
Uyu muganga aravuga kandi ko iyi ngwara y'ibiturika yandukira. Akarorero atanga ni ku bantu baryamana ari benshi cyangwa mu gutizanya ibikoresho byo ku ruhu, ariko kandi ikoroha kuvugwa mu gihe umwana anyarukanywe kwa muganga. Uguteba nako gushobora kuba inyanduruko y'urupfu rwiwe bivanye ahanini naho agaherehere katuritse huko muganga Vianney Ndayishimiye abandanya asigura
ningwara bashaka rimwe na rimwe abavyeyi bashobora gufata minenegwe mugabo hari gihe iyo ngwara y'uduturika hariho hamwe hamwe iyo ihafashe bikomera cyane icyambere hariho cyo twita staphylococci marine de la face no kuvuga agaherekaza aha impande y'izuru aka karongo gafatanye izuru n'umunwa iyo haje rero agahere bakakagaza karashobora gutuma umwana avyimba hanyuma hakavamo n'urupfu kubera gaca kazi ira imiheha itwara maraso yo mu mutwe hama umwana agaca anacikana kobera uko kuntu no vuga nti ubwonko nibindi byose biri ku mutwe bibuze ingene amaraso ashikayo neza nico ituma rero rohanura yuko atokagaza ahubwo caje kwa muganga
uyarongo intara y'ubuvuzi ya Bujumbura abandanya avuga ko akandi gaherehere ko kwiyubara ko arakaza kujisho gikirenge kuko nako gakunze kuba intandaro y'urupfu ku mwana Change bikaba ngombwa ko acibwe kuguru.
Muri cyo gihe ukuguru kurahishira kagira umuriro mubiri wose akagira cyane cyane kandi n'umuriro aho hantu havyimvye hagahishira uruhu ukamengo nikiyo rugakayangana. Ivyo rero birihuta cyane kwa muganga nico gituma rero dusaba uwo wese yobona ingwara y'uruhu naho baragahere gatoyi kaje mu mashira toga vitamine nayo kuko ashobora kuzana n'igihute igihute mu muntango kiba kiri munsi y'urukoba mugabo bagicokoje kirashobora fata n'imisoso iri munsi mbere ni gufa irashobora kushikirwa
muganga Vianney Ndayishimiye arongo intara y'ubuvuzi ya Bujumbura asaba abavyeyi kwihutira kuja kwa muganga ivyo bivuga fatiye ko abavyeyi bakunze kubanza kwigeragereza
nuko twabonye yuko hari gihe abavyeyi bagomba gukoresha imiti y'ikirundi cyangwa bakikora bijya twita byo gukanda nibibi cyane kuko ahubwo bica bituma umubiri wirwanira kuruta ka kantu katangura ari gatoyi kagaca kaguka kagafata ibihimba bitari byafashwe hanyuma hakaba izindi ngorane gusumba nico ituma rero nta muti w'ikirundi bokoresha cyangwa ngo bakoreshe ubundi buryo bw'ikirundi bica bituma anashobora kugira ingorane gusumba ni kwa muganga
nubwo ingwara y'ibiturika ikarira abana n'abakuze birashikika bafata muganga arongo intara y'ubuvuzi ya Bujumbura avuga ko ishobora gufatira ku ruhugu ibihimba bitandukanye by'umubiri mu ntara ya Bujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Nuko njuti bakunzi b'ijwi rya Amerika turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi ariko imbere yuko duhana gahindukira ndabibutse muri make bimwe twavuganye imbere yo kubibibutsa ndababwira ko inamashinga amateka y'igihugu cy'u Rwanda hejeje gutora mu kanya kahera itegeko rishiraho urwego rw'igihugu rushinzwe gucungera no kubungabunga umutekano w'ibijanye n'ubuhinga bwa none mu itangazamakuru n'ihanahana ry'amakuru umushikiranganji w'ikoranabuhanga Jean Philbert Nsengimana avuga ko iri tegeko rije guhuza inzego zose zari zisanzwe zikorana mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo zicungere umutekano w'igihugu inkuru dukesha umunyamakuru wacu I Kigali Assumpta Kabogi turaza kuyigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma ndabibutse ko mu buseruko bw'igihugu cy'u Burundi mu ntara ya Ruyigi havugwa abanyagihugu ba mu kigwati c'amahoro c'inyakigwa kiri muri commune Butaganzwa iyo ntara bavuga ko afise ikibazo gikomeye cyo kwivuza kwera ko udukarata bahawe na leta bahora bivuriza ko twaheze umwaka ugiye guhera mushikiranganje bw'amagara y'abantu batanze insiguro yuko ico gikogwa bariko baraciruka inyuma kugira ngo barabe ingene utwo dukarata adusubirizwa Abimukira bagera ku 200 bagizwe ahanini n'abanyeribia nibo baguye mwibahari ya Mediterane mu gatondo kuno wa gatatu igihe bariko bagerageza gushika ku butaka bw'igihugu cy'u Butaliyano 20 bagwiriyemwo abana muri abo 200 bakaba bamaze kwitaba imana nk'uko vyemejwe n'umwe mu bajejwe gucungera inkengera zibahari Mediterane Nino ngaha dusozere ikiganiro cacu makoze mwe mwatwumviriza yakoze Innocent Kimenyi yashikanye amajwi ahiwanyu bari kumwe na ingenieur Diane Nahazwe twari kumwe tuzosubire ejo ijo rya Amerika imwe mu biganiro bibatumiriye ni muri isanga muzakurikirana kuva saa 10 gushika saa 11 gihe cy'isa 12 turaza kubashikiriza amakuru avugwa mu Burundi igihe cy'isa 1 n'igice naho ni amakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika murorani gwe mubanye no muvyanyu